Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 18, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Nizihe. Nizihe. Izindi ndya mufungura nizihe. Izindi ndya mufungura nizihe. Ibijumbu. Ibijumbu. N'ibijumbu. N'ibijumbu. Ibiharage n'ibijumbu. Ibiharage n'ibijumbu. Ubushaza, ibiharage n'ibijumbu. Ubushaza, ibiharage n'ibijumbu. Turya ubushaza, ibiharage n'ibijumbu. Turya ubushaza, ibiharage n'ibijumbu. Mu Burundi. Mu Burundi. Muranywa inzoga mu Burundi. Muranywa inzoga mu Burundi. Turanywa inzoga kenshi. Turanywa inzoga kenshi. Muzikura muki. Muzikura muki. Inzoga muzikura muki. Inzoga muzikura muki. No muburo. No muburo. Mumahonda no muburo. Mumahonda no muburo. Mubitoke mumahonda no muburo. Mubitoke mumahonda no muburo. Tuzikura mubitoke mumahonda no muburo.
Part 1 of the basic dialogue for fluency.
Izindi ndya mufungura nizihe. Turya ubushaza, ibiharage n'ibijumbu. Muranywa inzoga mu Burundi. Turanywa inzoga kenshi. Inzoga muzikura muki. Tuzikura mu bitoke, mu mahonda no mu buro.
Part 2 of the basic dialogue for learning.
Kwoza amasahani. Kwoza amasahani. Nahejeje kwoza amasahani. Nahejeje kwoza amasahani. Amazi ameze ate. Amazi ameze ate. Wayogesheje amazi ameze ate. Wayogesheje amazi ameze ate. N'amazi ahoze. N'amazi ahoze. Nakoresheje isabune n'amazi ahoze. Nakoresheje isabune n'amazi ahoze. Hanyuma yasubiremo. Hanyuma yasubiremo. Shusha amazi hanyuma yasubiremo. Shusha amazi hanyuma yasubiremo. Amazi ashushe. Amazi ashushe. Duhora dukoresha amazi ashushe. Duhora dukoresha amazi ashushe. Ubuhoma bwose. Ubuhoma bwose. Niyakura ubuhoma bwose. Niyakura ubuhoma bwose. Mbona ari meza. Mbona ari meza. Kuki mbona ari meza. Kuki mbona ari meza. Amaza shushe. Amaza shushe. Gukoresha amaza shushe. Gukoresha amaza shushe. Isuku ritwigisha gukoresha amaza shushe. Isuku ritwigisha gukoresha amaza shushe. Yamara isuku ritwigisha gukoresha amaza shushe. Yamara isuku ritwigisha gukoresha amaza ashushe. Ntitwandure indwara. Ntitwandure indwara. Kugira ngo ntitwandure indwara. Kugira ngo ntitwandure indwara. Inganda yashushe. Inganda yashushe. Yego ndumvise, inganda yashushe. Yego ndumvise, inganda yashushe. Ubona ya amazi yashushe. Ubona ya amazi yashushe. Yego. Mbere mbona ari kwarabira. Yego, mbere mbona ari kwarabira. Uyareka hore gatoya. Yakure kuziko, uyareka hore gatoya. Yakure kuziko, uyareka hore gatoya. Ayo masahani. Ayo masahani. Kuyoza mwayo masahani. Kuyoza mwayo masahani. Hanyuma ubone gusubira kuyoza mwayo masahani. Hanyuma ubone gusubira kuyoza mwayo masahani.
Second part of the basic dialogue for fluency.
Nahejeje koza amasahani. Wayogesheje amazi ameze ate. Nakoresheje isabune n'amazi ahoze. Shusha amazi hanyuma yasubiremo. Duhora dukoresha amazi ashushe. Niyakura ubuhoma bwose. Kuki mbona ari meza. Yamara isuku ritwigisha gukoresha amazi ashushe. Kugira ngo ntitwandure indwara. Yego ndumvise, inganda yashushe. Ubona ya amazi yashushe. Yego, mbere mbona ari kwarabira. Yakure kuziko, uyareka hore gatoya. Hanyuma ubone gusubira kuyoza mwayo masahani.
In the following exercises, which are not systematically organized, it's of course necessary for the student to use his book and look at the English column of sentences in order to know what he's to say when he tries to anticipate the tape. Exercise 1, practice in producing subjunctive forms. The placement of the stem tone according to the structure of the stem. Exercise 1A contains verbs whose stems are of the form consonant, short vowel, consonant, short vowel.
Kugura. Ngurizofi. Kugura. Nguri zofi. Gusoma. Basoma icyo gitabo. Guheza. Duheze ubu. Gukora. Ashaka ngo nkore iminsi ibiri.
Exercise 1B. Verbs whose stems have the form consonant, long vowel, consonant, short vowel.
Guhishira. Rorera hishire. Guhishira. Rorera hishire. Kurava. Saniyo mnyembe ndairave. Kufungura. Ngo dufungure. Kutora. Muhatore.
Exercise 1C, verbs whose stems have the form consonant short vowel, consonant long vowel.
Kumesura. Kendo mesure. Kumesura. Kendo mesure. Kugorora. Kendo gorore. Kutabara. Kendo tabare Yohani. Kutegera. Kendo tegera inka.
Exercise 1D, verbs whose stems are of the form consonant vowel.
Kurya. Ntiwororera ngo turye. Kurya. Ntiwororera ngo turye. Kunywa. Ntiwondorera ngo nywe. Kuja. Ngo tuje Gitega. Kuva. Inga tuve hano.
Exercise 1E, the stem za.
Kuza. Inga ze turave. Kuza. Inga ze turave.
Exercise 1F, stems that begin with a vowel.
Kwiga. Reka yige gusoma. Kwiga. Reka yige gusoma. Kubaka. Ngo twubake inzu hano. Kwiyoza. Rorera twiyoze. Kwambara. Inga yambara impuzu.
Exercise 2, subjunctive after imperative.
Kwoza. Genda mu gikoni woza amasahani. Kwoza. Genda mu gikoni woza amasahani. Kuzana. Genda mu gikoni uzana amasahani. Inyama. Genda mu gikoni uzana inyama. Guteka. Genda mu gikoni uteka inyama. Indya. Genda mu gikoni uteka indya. Kurya. Genda mu gikoni urya indya. Umukate. Genda mu gikoni urya umukate. Kurondera. Genda mu gikoni urondere umukate. Ibitambara. Genda mu gikoni urondere ibitambara. Ibiyiko. Genda mu gikoni urondere ibiyiko. Amasahani. Genda mu gikoni urondere amasahani. Kwoza. Genda mu gikoni woza amasahani.
Exercise 3, the subjunctive after the imperative. Object prefixes after the first singular with da versus other persons and numbers without da. Exercise 3A.
Kurava. Sanivyamwa tubirabe. Sanivyamwa ndabirabe. Kuraba. Sanivyamwa tubirabe. Sanivyamwa ndabirabe. Kupima. Sanivyamwa tubipime. Sanivyamwa ndabipime. Kugura. Sanivyamwa tubigure. Sanivyamwa ndabigure. Kurya. Sanivyamwa tubirye. Sanivyamwa ndabirye.
Exercise 3B.
Kuraba. Sanimhuzu ndazirabe. Sanimhuzu bazirabe. Kuraba. Sanimhuzu ndazirabe. Sanimhuzu bazirabe. Kupima. Sanimhuzu ndazipime. Sanimhuzu bazipime. Kugura. Sanimhuzu ndazigure. Sanimhuzu bazigure. Kwambara. Sanimhuzu ndazambare. Sanimhuzu bazambare. Kumesura. Sanimhuzu ndazimesure. Sanimhuzu bazimesure. Kugorora. Sanimhuzu ndazigorore. Sanimhuzu bazigorore.
Exercise 3C.
Kushusha. Sanamaza yashushe. Sanamazi ndayashushe. Kushusha. Sanamaza yashushe. Sanamazi ndayashushe. Kuraba. Sanamaza yarabe. Sanamazi ndayarabe. Kunywa. Sanamaza yanywe. Sanamazi ndayanywe.
Exercise 4, negative subjunctive.
Kuzimira. Mufashe ntazimire. Kuzimira. Mufashe ntazimire. Kwandura. Ronga izo ntofanye ntitwandure indwara. Kugaya. Kora neza ntibakugaye. Jewe. Kora neza sinda kugaye.
Exercise 5. Substitutions in sentence 7 of the basic dialogue.
Kwoza. Nahejeje kwoza amasahani. Kwoza. Nahejeje kwoza amasahani. Kwandika. Nahejeje kwandika ikete. Kupima. Nahejeje kupima maji. Kurya. Nahejeje kurya. Gukaraba. Nahejeje gukaraba. Kwambara. Nahejeje kwambara.
Exercise 6. Sentences containing the verb stem mera as found in sentence 8.
Kogesha. Wogesha jamaza mezate. Kogesha. Wogesha jamaza mezate. Kunywa. Wanyoya maza mezate. Inzoga. Wanyoya inzogi mezite. Kugura. Waguza inzogi mezite. isabuni. Waguze isabuni imeze ite. Ibiribwa. Waguze ibiribwa bimeze bite. Kurya. Wariye ibiribwa bimeze bite. Inyama. Wariye inyama zimeze zite. Umukate. Wariye umukate umeze ute.
Exercise 7, the verb stem hora.
Gukoresha. Duhora dukoresha amazi ashushe. Gukoresha. Duhora dukoresha amazi ashushe. Kurya. Duhora turya imboga nyinshi. Kwiyoza. Duhora twiyoza mu gitondo. Gusanga. Duhora tumusanga ku kibanza. Kuja. Duhora tuja igitega mu kamyo. Jewe. Mpora nkoresha amazi ashushe.
Exercise 8, substitutions in sentence 12 of the basic dialogue.
Amazi ni yakura ubuhoma. Amazi ni yakura ubuhoma. Isabune. Isabune ni yikura ubuhoma. Kuzimba. Isabune ni yizimbye. Urupapuro. Urupapuro nirwo ruzimbye. Inyama. Inyama nizo zizimbye. Amagi. Amagi niyazimbye. Umuduga. Umuduga niwuzimbye. Imiduga. Imiduga niyizimbye.
Exercise 9, the subjunctive with hinga, and including an object prefix.
Hinga shusha mazi. Hinga ndaya shushe. Hinga shusha mazi. Hinga ndaya shushe. Ibiribwa. Hinga shusha ibiribwa. Hinga ndabishushe. Kuzana. Hinga nzana ibiribwa. Hinga ndabizane. Kurya. Hinga ndya ibiribwa. Hinga ndabirye. Umuceri. Hinga ndya umuceri. Hinga ndawurye. Guteka. Hinga nteke umuceri. Hinga ndawuteke. Twebwe. Hinga duteke umuceri. Hinga tuwuteke. Kugura. Hinga tugure umuceri. Hinga tuwugure. Kuraba. Hinga turabe umuceri. Hinga tuwurabe.
Exercise 10, the subjunctive with the verb stem reka.
Reka maza shuhe. Ya reka shuhe. Reka maza shuhe. Ya reka shuhe. Kubira. Reka maza vire. Ya reka vire. Guhora. Reka maza hore. Yareka hore. Umuceri. Reka umuceri uhore. Ureka uhore. Gusha. Reka umuceri ushe. urekushe inyama reka inyama zishe zireke zishe guhora reka inyama zihore zireke zihore.
Practice conversations, part one.
Abanyamerika bararya imyembe kenshi. Oya si kenshi. Bararima imyembe muri Amerika. Abo mu bumanuko barayirima.
Part two.
Nahejeje kumesura impuzo. Wameshuje amazi ashushe. Oya nameshuje yahoze. Ni kuko utakoresheje ayashushe.
Part 3.
Isabune yashize. Genda uguri yindi. Ngende kuyigura ubu. Oya turajana saa sita.
Part 4.
Iyi sabuni wayiguza ngahe? Nayiguza amafaranga 10. Ntiwari kuguriya makeya. Waguzi izimvye. Yanzimvye mugabo ni nziza.
End of Unit 18.